Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Turabashuhuje cyane, mwiriwe neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi mu kiganiro muri Sanga, turaganira ku gisata cy'ingenzi, ni ukuvuga ubukerarugendo mu Burundi. Ese kifashe gite muri iki gihe? Ntabwo mvuga menshi, ndahita mbazanira umutumirwa, umutumire ni Bwana Habonimana Leonidas, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingenzi, Office National du Tourisme, ONT mu magambo ahinnye. Bwana Habonimana, muraho, murakomeye.
Tubahaye mwiriwe n'abanywanyi bari kuratumirize, tubahaye mwiriwe.
Nuko rero ubu ngubu mu magambo makeya nk'ijambo ry'iriburiro mbere yuko duhamagara abanyagihugu kugira ngo mwiganirire, mu magambo makeya nko mu minota ibiri gusa, igisata cy'ingenzi ubu muri iki gihe kifashe gute mu Burundi?
Nagenda banze ndabashimiye ko umuntu aka kanya ko gushobora kuvugana n'abantu tukabwira uko icyo gisata cyifashe. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, nagenda mbwire ko igisata cy'ingenzi kuva nko mu 1993 cahuye n'ibibazo bimwe bimwe bijyanye no kudatera imbere cyane, ariko inyuma yaho hakozwe ibintu bitari bike. Nka strategie nationale de développement du tourisme durable, hagashyirwaho amategeko agenga icyo gisata mu 2010 na kabiri na gatatu, hakajaho inzego zikwiye gukurikirana icyo gisata cy'ingenzi kugira gishobore gutera imbere, mbere n'abantu n'abagwizatunga bakaba baritabiriye ako kamo leta yabateye ko guteza imbere icyo gisata, ibintu bikaba byaratangwe kuja imbere. Naho kino gihe kiri ko gituma ibihe icyo gisata gisa n'icyasubiye inyuma buke,
ni ukuvuga ntabwo mukibona ingenzi zihagije nyinshi.
Tuvuge yuko ingenzi kuva dutanguye ibyo bikogwa, ingenzi zagiye ziduga buhoro buhoro. Turamutse turavye nko kuva nko mu 2011 turavye nko kuri aeroport international y'i Bujumbura, twarabona yuko mu 2011 hari nk'abantu 50,000. Turavye mu 2013 hari abantu 90,000. Turavye mu 2014 hari ingenzi zirenga 200,000. Murumva ko kicasa n'ikiriko kiraduga, byagabanutse gato kubera ibihe turiko turacamwo. Mugabo turiko dukora ibishoboka byose kugira ngo gisubire kinaguke.
Iyo muvuze ngo baragabanuka gato cyane, ni ukuvuga ko nko kuri ibi 200,000 birenga byo mu 2014 ubu havuyeho nk'abangahe?
Ibyo byongora kubibabwira ku bitigiri. Mugabo icyo tubona ni uko kuva hatanguye icyo genita fieve electorale, ibintu bijyanye n'amatora, abantu baragize kubera amajambo tuvuga mesa amakuru turunga ikima y'igihugu yaratumye abantu batinya kugendera Burundi. Ariko n'ubu Burundi buracagendera, kuko na kino gihe turiko turavugana hariho abantu bari mu mahoteli hirya no hino i Bujumbura bakigendera igihugu bavuye mu bihugu bitandukanye.
Mu magambo make, iyo tuvuze ingenzi tuba tuvuze n'amafaranga, amahera yinjira mu isanduku ya leta. Nk'ubu ngubu aba bantu barenga 200,000 bagendereye Burundi baturutse mu mahanga, mugereranije binjije nk'amafaranga ngahe mu isanduku ya leta?
Icyo kibazo nayizi neza kuja kukimbaza. Kiraja kungora, kuko aho nari nagerageje gukura makuru bazinutse bari mu manama, ni umuntu yitwa Mushayitse Desire yadenze bari mu manama. Sishobora kuguha igitigiri nyakuri, mugabo icyo twaziga twebwe mu ntumbero twari twihaye ko ari uko icyo gisata cy'ingenzi cinjiza amafaranga yababa ibice 4% by'amafaranga y'igihugu
yose. Kirundi Kinyarwanda turi kuganira kuri byerekeranye n'ingenzi mu Burundi, ubukerarugendo tourisme mu Burundi. Umutumirwa wacu mukuru rero y'igihugu gishinzwe ingenzi, Office National du Tourisme, Bwana Habonimana Leonidas. Kuri telefone dufite Innocent. Innocent, wiriwe?
Mwiriwe cyane.
Yee. ikibazo cyawe
ikibazo cyanje ndamukirize umutumire
arakumva rwose
mwiriwe inosa
mwiriwe cyane
ndabahaye mwiriwe
je ndiko ndaraba kubyereke ni nk'intererano ndiko ndaraba kubyereke ingenzi ndakunze kuba ntembera mu gisagara cya Bujumbura cyane nkaca ahantu hamwe hamwe hakunze kuba hari ingenzi hateramira abantu umuntu ashobora kubona ko Uburundi babukunda cyane kandi bubusa ingenzi nyinshi ziva imihingo yose urahumva havuga indimi zisanzwe zitandukanye ukumva yuko abantu bava mu makungu bagendera Uburundi uri kuratembera Burundi karaba ahantu hari za tourisme ahantu bahari nk'ibibanza biratiro ibibanza byo kugendera abagendera bafite nk'ibintu byinshi barabamo wabona ko Burundi bufite ingenzi nyinshi bitagira uko zingana ariko uri kuraraba ubu kuvaho ibi bintu bitanguriye bibi by'imyirekano niki n'ibintu by'amagrenade urabona ko hari ibintu byinshi byagabanutse cyane ku bintu byerekeye ingenzi hari ahantu hamwe hamusanga umenga nta bantu bakihagendera uri kuraraba bashobora guca ku mahoteli amwamwe nko ngaha muri Centreville ugaca nk'ukuri hari nk'amahoteli za Robuke za Rugaye hari za Dorado zaragabanije abakozi aroza hotel amahoro zaragabanije abakozi ma hotel
none intererano yawe ni iyihe
uri kuraraba urabona
yuko
ingenzi zagabanutse cyane
urugero
rutagira uko rungana
inosa none intererano yawe ni iyihe
jewe intererano yanje ndavye intandaro ya byose suko mu Burundi tubuze ibibanza biratiro byiza turabifise intererano no vuga nuko uyu mutumire yo kwegera akegera aba bategetsi b'igihugu nawe nyene narimwo bakaraba icokugwa ari nk'ibiganiro bakagira ibiganiro n'aba bantu batavuga rumwe leta kuko uri kuraraba ikibituma urabona harabaye imyirekano
hari
abamu gutera amagrenade
bigatuma
n'ingenzi zishobora kuba zicazumva zitanezerewe ko zoshobora
yego inosa turagushimiye yego turagushimiye rwose noneho duhamagare Désiré Désiré wiriwe yego nawe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo cyawe
ndambere nabaza gashikiriza ko gifata cy'ingenzi mu Burundi ubwiye kugaragaza karaba kahise kacu cyari cyiza
yego
ndabo kuri tugendera hera niko ibintu bigenda biraturukaho sanga bagaragaza kugira uruhare rucanye ruriya kugira ngo dutere imbere ariko bigenda neza
ye Désiré urakoze bwana habona imana
murumva jewe numvirije inosana genda mushimire ku nterano yatanze ndabona ko ari umuntu agerageza gukurikirana igisata akabona yuko mu mahoteli aho twahora tugendera abantu benshi hari abantu bake abakozi bari bakora muri ayo mahoteli amaresitora amajanzi voyage n'ahandi ibitigiri byabo byagabanutse ariko ico nagenda mushimiye ko nuko burya abantu tugwiza gutahura ikintu kimwe igisata cingenzi chama kigendana n'umutekano kigendana n'umutekano mu gihe abantu bagize ati umutekano ni muke abantu bacogye ati ico gihugu ntitukigendera abo bantu tuzubagenda turi bake ahore niho ncangaruka nkaja ku bihugu bimwe hari bihugu tuzi neza yuko hari ibibazo bijanye n'umutekano mugabo turabona neza kuri ivyo bihugu abantu babigendera nuno munsi bari ko arabigendera ariko turavye televiziyo tukumviriza amaradiyo twumva ko n'ivyo bihugu harimo ibibazo bimwe bijanye n'umutekano
mwatanga nk'ingero
twese turakurikirana ibibazo biri hirya no hino mu kigobe cy'abarabu turumva ibihugu bimwe turazi Israeli ko atamunsi n'umwe wijana tutumvise ikibazo kihabaye turazi yuko abagendera jewe naragiriye ubuntu bwo kugenda New York turazi ibibazo biba bihari bijanye na banditisme
New York ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego
turazi yuko ushobora gusanga umutekano abantu bagenda bazi yuko batarara bataramuka mugabo igikuru ni ikihe nuko abantu bava muri ibyo bihugu bamaze gutahura yuko bafungura ibyamwa by'ivyo babivye munkurikire umuntu yama asoroma icyamwa cica bize marabongihe igihe muri Kenya haba ibibazo bimwe bimwe yuko abantu bisubiye ko ningoga bakarata igihugu cyabo barasa igihugu cyabo tukabandanya tubagendera natwe rico ndiko ndahamagarira abantu nuko batahura yuko ko tugira ibibazo n'ibisanzwe nta gihugu kitagira ikibazo nta miryango itagira ikibazo mugabo ko dutahura yuko turengera ibidutandukanya turengera ibidutandukanya kugira ngo dusoromwe ibyamwa byiza ku gihugu cyacu mu gihe turiko tuvuga ko igihugu cyacu gifite ibibazo nibyo mugabo ko tuvuga yuko naho kifite ibibazo kigenderwa n'ikindi kigira kabiri ariho jengira nti kugira ngo abantu bafashe kugira icyo gisata kinaguke mu gihugu nuko abantu barengera ibibatandukanye bagaheza bakarata igihugu cyabo bamaze kurata igihugu cyabo abantu bagasubira kutugendera uko bahora
ese bwana habona imana turavuga ingenzi zituruka mu makungu abarundi bo basura igihugu cyabo ku buryo bushimishije
abarundi batari bake nagenda bwe n'ukuri turiko turageza kumvisha abarundi ku igihugu cyabo kipisi ibintu bagwiza kuraba batazi ize nabyo n'isiko turabikora kino gihe ariko no babwira n'ukuri baragendera igihugu mu gihugu hagati kandi bakigendera ku bwinshi nuko abantu batabivuga umengo ntibabona ko ari ingenzi mugabo n'ukuri ndemeza ntakekeranya yuko tugendera igihugu kandi tukigendera mu mbibe zose
niko muvuze ko muri bomo kubabwira ibintu byinshi by'uburanga bashobora gusura bakaryoherwa bakanezerwa nimubaha ingero
ndabaha akarorero jewe ndakunda kugutemberera igitega umuntu aciye harya ku kibuga cy'indege cya kera
cy'igitega
ntamenya ikibuga cy'indege cya kera cy'igitega ntamenya yuko ku iburyo bwiwe hariho mize gitangaza harimo ibintu bidasanzwe abantu benshi batazi aciyeho akabumviriza aravuga ati mbega yemwe byagenze gute kugira amara imyaka yose ntagendeye mize gitega ngirinda bakariwe ku Bujumbura murabona parike ya Rusizi ni ngaha iruhande y'Ibujumbura n'abanyabujumbura bangana iki bavuka Ibujumbura bageze mu myaka irenga 20 batazi ibyiza biri mu nduze muri ico kiyaya ca Rusizi niyo parike ya Rusizi n'igitangaza aho niyo duhamagarira abantu tuti menya itunga mufise découvrir au Burundi menya itunga mufise kugira mushobore kurirata ari nayo muri iyo ntumbero nakoze udutabu nise ara découverte du Burundi discover Burundi igituma nagakoze ni ukugira ngo nkangurire uwo ari we wese aba uri mu gihugu hagati aba uri inyuma y'igihugu amenye ubwo Burundi amenye ibice bimwe bimwe bijanye na n'igisata cy'ingenzi ica kabiri twarashyizeho site web Burundi www.burunditourisme.com twarayishyize kugira ngo abantu bashobore kuvisita site web yacu bayivisite babone ibyo bintu bakeneye kumenya mu Burundi ibyo ari byo
dufite kandi kuri telefone Melchior Albert na Jadon nabo bategereje reka tubanzirize kuri Melchior wiriwe
neza
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mu magambo makeya
Ego ndaramukije mutumire.
Yego.
Nicyo ndabahaye mwiriwe.
Nje ikibazo cyose nuko ari karavuga ngo traffic ingenze mu Burundi nyinshi kobera uravye ntangi ibintu biri mu Burundi ni batataka kangenze zinjira ubu kubera ije n'iyo ngumba abantu bapfuye none uwo muntu yo kwinjira mu Burundi avuye hanze yumva yuko abantu baguma bafunye iki yose n'umuntu wahehe.
Ye, Melchior urakoze. Ikibazo cyawe cyumvikanye urakoze noneho duhamagare Albert wiriwe
yego neza
yego ikibazo cyawe nawe
cyane cyane ndaramukije mutumire
yego arakumva
ndabona ndamubaze aravuze yuko mu Burundi ngo hagendekwa n'ingenzi nyinshi nta ngenzi nyinshi zagendera kuva batangurira bino bintu nta ngenzi nyinshi kabisa zihaze
ariko se albe nkwibarije ubwo ngubwo namereke yoro nari nkwiye kumubarizaho kuki uvuga ngo ntangenzi zihari uwo ubwawe ku giti cyawe ukurikirana imibare y'ingenzi zinjira mu gihugu ku buryo wakwihanukira ukavuga ngo ntazinjira
baraba nkantu heshi ukaraba nk'umubari kare haraha ubari kwasaba ko makomeye kandi nk'abanyamahanga ukaraba usanga byagabanutse imibare yagabanutse rwose cyane.
Jadon wiriwe
miriwe neza
amakuru yawe
turashimana
ngaho rero ikibazo cyawe
dore mukiza ariko barumviriza VOA
yego
ama ikibazo cyanjye ni nk'intererano Burundi ni igihugu cyiza cyane igihugu cyiza rero kiraryohera ingenzi kugenderamo ariko Burundi ubuye murazi ufise ibibazo byinshi umutekano cy'ikirenga nta ngenzi rero zigendera mu gihugu kitagira umutekano umva nibaza yuko nyakubahwa Leonidas aremewe no kwegera abo byiga banyakubahwa bacu hama umutekano usasagare hama Burundi bwitwa bwa Burundi rero ingenzi zibyiruke nk'uko byahora hama natwe abanyagihugu bato batatu bandanye dusengera Burundi bwacu.
Urakoze cyane Jadon.
Ego hama mumbabarire gato jewe narabarondeye sinzi icyo bisaba narabarondeye nanjye ndakeneye yuko
urondera ijwi rya Amerika se
ego
ni muruhe rwego ushaka gushyikiriza ubungubu ufite umwanya
oya mbo ni bijyanye n'umuziki wanjye nsanze ndumuririmbye ariko simbamenyekana cyane abantu abantu bamenyereye rero
noneho
ibintu by'agateka k'abakenyezi indirimbo zanjye zitangaza benshi cyane nicyo gituma nshaka ariko tubiganira ko
Jadon ndabikwemereye niturangiza iki kiganiro gendaza kukwihamagarira hanyuma tubivuganeho neza
sawa murakoze mugire ibihe byiza
yego nawe Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda igisata cy'ingenzi mu Burundi umutumirwa mukuru ni Bwana Habonimana Leonidas umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingenzi Office National du Tourisme niko se Bwana Habonimana aba bantu bose Melchior Albert na Jadon bafite impungenge na bari ambese bari bavanje urebye bafite impungenge y'uko kuvuga ngo ingenzi ziracyaza mu Burundi ngo atari byo
nagire n'ukuri ndababwire yuko uramusuravye abantu ba bahora bagendera Burundi uko bangana urabona kugabagabanutse urabona kubagabanutse kuko uramusuravye amahoteli igitigiri cyabo cyaragabanutse uramusuravye abakozi bahora bakoresha abakozi babo barabagabanije ariko uramutse uravye ibindi bintu dufate indege zizana abantu mu Burundi zikongera zikabatwara ndamutse ndavye nka Fly Dubai Fly Dubai yahagaritse ingendo zazo mu Burundi kuva mu kwezi kwa mbere ariko
uyu mwaka
mu byerekana yuko ingenzi zihari ayo masosiyete atwara abantu adahagaritse ingendo zabo haba hariho abakiriya akura yakura kongera agakura mu Burundi akajana yajana niho rero nshaka kubereka yuko nka Fly Dubai bavuze bati mukuva mu kwezi kwa mbere yarahejeje ahagarika kuza mu Burundi abantu bashaka kugira ati yarahe kuza mu Burundi kugida pisa abantu itwara habe namba nuko haba i Kigali haba muri Djibouti haba Juba yarahagaritse ingendo ahandi nahiragabanya iragabanya ingendo yagira impamvu Air Tanzania uko nyene ariko turamutse turavye nka society ya Turkish Airlines turabona neza yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu kuyu mwaka izotangwa kuza mu Burundi none mwumva yo tegura kuza mu Burundi atabani kura mu Burundi witware hanze ico ni cyambere hanyuma muri ibi byeke ingenzi tworaba ingenzi turiko turavugiza arizo babandi baza gutembera hagati mu gihugu bagaheza bagakora ibintu biriya bavizita ama parke bavizita ibibanza by'iratiro baragabanutse mugabo kino gihe n'ukuri sinshobora kuvuga ngo nta ngenzi zikiri mu gihugu niho mira nti ndamutse ndavye impungenge za Mercuri ati nta bantu bagendera igihugu kiciwa kirapfamwe abantu nkari abantu zeye Albert ati nta ngenzi nyinshi zikiriho nkumva Jadon ati yatanze intererano nziza nuvuga nti ingenzi ziraza mu gihugu mugabo ntiziza ku rugero twifuza ko zizako ico kirakomeye jewe ndakunda kugenda tuduhotere tubujumbura urabona byo kuri ko afise ibibazo bimwe bijanye ni nabantu barara mu hoteli yabo ivyo biraboneka kubera iki kuko ubu capacity yabo
yego
capacity ama hoteli ninini uravye abo bakira kino gihe ndabakarero nkibujumbura honyene turabona yuko hari byumba byababa ibihumbi bibiri n'amajenishe na mirongo itanu jewe sishobora kwemeza yuko ku ndwi ku munsi ibi byumba byuzura
ese ubwo byo ntabwo byaba biterwa n'uko
baronka nk'ibice cumi na bitanu ku ijana hariho abandi baronka ibice mirongo irindwi ku ijana y'ibyumba bafise ndabazi
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suede mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri muri atangira gucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri radijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite na Dieudonné Bigirimana Pascal na Daniel bategereje twongere duhamagara Dieudonné ariko rero ntabwo ari nka wa wundi wa mbere twahamagaye mbere nundi Dieudonné wiriwe
ndabaramutse ijwi rya Amerika
komera ngaho tanga ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndagombaze mbanze mbwira abo bantu babona yuko mu Burundi yatari hari ikibazo kijyanye n'umutekano ariko kiba gituma hataboneka ingenzi nyinshi nk'uko byahora
tuvuga cyane ariko
ndayumva kandi ndayatahura mugabo nibaza yuko atari ko bizokama uko byari bimeze hirya yeje mbazi yuko ubu atari ko bimeze ugiye kuraba n'abantu twakira mu mahoteli cyangwa mu masezeri atandukanye hariho abantu bava hanze baza binyuraga twimizoko dushyira mu ngenzi ibyo kwama bimeze nk'uko byahora kubera ariho akabazo kakiye kandi ndazi imana yatwibuka ntituzokwama tumeze
ye Dieudonné urakoze Pascal wiriwe
ndashima
ikibazo cyawe
ikibazo cyane harayise intererano hamwe n'ikibazo ku ntererano njyewe nari nsanzwe mu buzima bwa minsi yose nahora ntembera nkajya mu Buganda mugabo ubu maze iminsi ntajyayo sinoshya mvuga ngo ni ukubera ngo umutekano muke n'iki byarashyize ndahomba ndabura amafaranga yo kujyayo nawe rero ushobora kuvuga yuko izo ngenzi ari igihe bakuza hano mu Burundi ku mbo zabo n'imvo umuntu wese ashobora kuyigira agahomba cyangwa akumva agomba kuza mu Burundi ubwo atari uko yiyumbiriye ngo ni ikibazo cy'umutekano
ye Pascal
yego ku kibazo ariho mwagomba kuvuga ngo ku mastatistike nade narigiriye amastatistike y'iwanjye ndaharura ndaraba narashobora kumanuka nk'ibujumbura nk'inshuro zitanu mu ndwi nubwo ku mbumbo umutekano muntu umenya nawo ni sinza cyane n'ibidandaza umuntu yamanuka ati bidakwiye ndashobora kumanuka rimwe mu ndwi urumva ndi umwe duce tugwiza ku bantu bashobora kuba bamanuka ibujumbura ndi umwe ngenda rimwe mu ndwi nahora ngenda gatanu urumva ashobora kugira ibiharuka nkona ati ku bantu nk'igihumbi wegeranije urashobora kugira statistike ukabona yuko umwe nk'abantu ijana bashobora kujya ibujumbura mu bantu igihumbi cumi bashobora kuba bagira sirikirasiyo yo mu gihugu hagati
Pascal urakoze
nari mfite ikibazo rero ngomba kubaza umutumire
kibaze rwose
ngomba kubaza umutumire ko ingenzi cyenshi zizangwa n'ibintu ziba zije kwa mu Burundi hari ibintu byinshi mu Burundi bidahari mutegekanye iki nko kujya kubigura hanze y'igihugu ko hari ibikoko mu Burundi bidahari hari ibintu byinshi birema mu Burundi bishobora kuba bidahari kandi ingenzi zikeneye kuza kuraba
ibikoko kuvuga ni nk'ibihe
ariho nk'ibikoko byinshi tuzwa twumva iyo mu bihugu byo hanze hano muri Afurika hano mu Burundi bidashobora kuba bihari
itanga urugero rw'amazina yabyo
nibyo bya puma za jaguar byumva uko hano mu Burundi birashobora gushika bikaba tabyo
yee Pascal urakoze
ahamba ngomba kubaza ahubwo rero u Burundi cyangwa igihugu kirafise cyarategekanije bije muri leta y'amafaranga yo kujya kugura ibyo bintu twoba tubura
n'ibyo
nari ngomba kumubaza murakoze
yee noneho duhamagare Daniel nawe mbere yuko dusubiza ijambo habona Imana Leonidas Daniel wiriwe
wiriwe neza
nawe ufite ikibazo
narifise ikibazo n'intererano icyo nabivuga ko
yego
ubwa mbere nambe ndaramikije umutumire hanyuma ku bijyanye n'ingenzi mu bisanzwe biragaragara yuko hari igihengera cyahindutse kuko ugiye kuraba nk'abantu dukunze kujyana inzira zo mu bumanuko bw'igihugu muzamakamba kare twatubona ingenzi zigendera zijya kuraba muri interiyeri zigazara hariya mu mahoteli tugahurirayo ariko ubu turabona ko byagabanutse kandi n'ikindi abantu urahabye no ngaha mu gisagara cya Bujumbura byarahindutse abantu ho babera akadurupfayi nge abanyamahanga benshi barigiriye ndetse n'abarundi umva byose bivanye n'umutekano muke igisata cy'ingenzi nicyo bandanya nicyo koroherwa
ikibazo noneho rero itanga ikibazo cyawe noneho rero
ikibazo narishise nagomba zo mutumira dawe n'ibijyanye n'ingenzi ko tuzi yuko abakirarugendo benshi baza no kuraba ibigo by'iratiro ahantu hari ibikoko mbese aha mu Burundi twaba dufise ahantu aho bahari inzovu
hehe nicyo ngicyo nta kindi yee urakoze
ikindi kibazo nabaza kubijyanye na n'ingona yigeze kuba twumva yitwa gisaza ari nini isumba zose ibyayo biba byahereye
urakoze cyane
ego
yee ubwana habona Imana
murumva nagiye nshimira abo bantu bose aba Dieudonne aba Pascal aba Daniel ndababwira yuko ibyo turi ko turaca mu ndi tuzovyamamo nimba rero uno munsi ingenzi zabwizwa kuza mu Burundi zaragabanutse umwe wese arabe uruhare yagize kugira ngo izo ngenzi zigabanuke twisubire ko kugira icyo gitigira igisubire kiduge ni bimwe nabwira nti kurengera ibidutandukanya tukubaka igihugu cacu harimo no kubaka igisata cy'ingenzi nje ku intererano bijanye n'ibi by'uko ingenzi zikiza mu gihugu ndabahe bwa burorero hariho amabisi atari makeyi gaga gaso kigoma express takwa horizon n'izindi ziracaza mu Burundi ntiziza zigaragara ziza zifise abantu zigasubiza inyuma abantu iyo biba bitameze uko ziba zarahagaritse Kenya Airways Eastern Brussels Ethiopian Airlines ziracaserwa Burundi ziraza zimwe zizana kabiri ku munsi zigasubira inyuma buke zikagaruka murumva ibyo ni ibintu byerekana neza yuko hari abantu bakigendera Burundi kandi hari habava mu Burundi bakagendera n'amahanga ico rero ico kiraboneka ibibanza byiracyo ntitubwizwa kuja kugura ibintu abandi bafise ngo bari ibyo twe turata turafise ibintu byacu twisangije ibyo bintu twisangije ni ibihe turafise isoko ry'uruzi Nil nta kindi gihugu gifise isoko ry'uruzi Nil turafise ingoma z'u Burundi
zo zagiye
kibanza kidasanzwe
muri UNESCO
turafise ikawa yacu n'abarundi bake cyane babizi yuko kubaho kubisoko ry'ikawa ribaho niyo kawa ya mbere yaronse amafaranga menshi ku kilo amadorare 130 ku kilo amasosiyete yaguze iyo kawa arazwi icari kibabaje nuko twari dufise ibiro bike twari dufise ibiro 560 ni kawa yorowe igurishwa n'umugwiza atunga yitwa Clément Mukayanza uyu ico ni kintu kiratiro abantu batazi dushobora gushira imbere abarundi ubwacu tukagendera Clément tukaraba nuko nahinguriyo kawa tukaraba ukuntu ayirima ayitaho kugira ngo ashike kuri ico giciro mvuge ibindi ni byinshi nuko abantu bategeka twaragize icigwa gikomeye cyane cyo kumenya ibibanza by'iratiro dutse mu gihugu muri uyu mwaka w'2015 dusanga dutse ibibanza by'iratiro bishika 127 n'abarundi bake bazi yuko dufite ibibanza by'iratiro nk'ibyo ari nacyo gituma kino gihigi kuko turiko turakora nukumvisha abantu itunga bafise bakarimenya bamaze kurimenya bakarirata handi bamaze kurirata handi tukaronka ayo mafaranga kuko ingenzi zose zirihurumbira ingenzi za kino gihe ntizikeneye kubona the big five zikeneye kubona ibindi zitabonye uretse the big five zikeneye kuja mu gihugu kirimwo by'ukuri umutekano ariko kirimo n'ibindi bibanza byiza byo kuraba la nature le paysage ninde yaje mu Burundi abo muzungu abo mwirabure abo umushinwa abo wundi muntu wese atavuye ngaharati byamwa by'u Burundi atarje ngaha ngo agende gira ati mbega akamara amasenge nta handi hantu nari bwa karye ugiye ku kiyaga Tanganyika ninde atazi yuko kugira urye umukeke uzi Bujumbura kugira ugire urye duze kuwe uzi Bujumbura kugira uronke kapiteni Joshua uzi Bujumbura
ariko rero tukiraho ngaho kuri Tanganyika Daniel aribaza iriya ngona Gustave aho yagiye
ingona Gustave n'ukuri jewe ntayo nigeze mbona mugabo izindi ngona ziruzuye ni nyinshi turazibona hanyuma ni sibyo gusa no muri ico kiyagura musuravyemo harimo amahipopotam ashika 500 umuntu ashobora kugenda karaba akabona ibyiza byazo nabyo ntibimusaba igihe kirekire aje muri parike ya Rusizi n'ibintu byoroshye n'ukuri
none se hari aho mufite inzovu nabyo ni ikibazo Daniel yibazaga ati hari ahantu wabona inzovu mu Burundi
jewe n'ukuri nta nzovu ndabona mu Burundi ikintu maze kubona muri parike ya Ruvubu ni bifle imbogo
imbogo
ego iyo ndamaze kuyibona ego
radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ku gisata cy'ingenzi mu Burundi kuri telefone dufite kandi Olivier Yosefu na Louis nabo bategereje Olivier wiriwe
amara nyakuba amenyesha makuru Thomas Kamirinde
ni meza rwose nyakuba Olivier ikibazo cyawe
ikibazo cyanje ndabaza nyakuba hariho ni dafi yavuze umusaruro uva muri ibisaka by'ingenzi nde nk'ubu ibyo bisaka by'ingenzi umusaruro byaraje nicyo kigo abakozi bagikorera barashobora kubona ku mahera yinjira buri mwaka akarusho ku mishahara ku kwidepasa ndetse no kubona yuko hari ikintu kiriko kiratera kijimbere bivanye no kubyo bakora umva arabitenguruka hama ku buryo batoba bidoga uyu munsi bagashima ko nabibyo bakora ibyari umusaruro mwiza nabo nyene bikabageraho hama ikindi kibazo nk'ugwaruka rw'u Burundi ndetse n'abanyagihugu basanzwe muri rusange yasiguye nawe nyene neza ko ibibanza bishikirana na mirongo ko n'abarundi ubwabo batabizi
127
yumva ko ari kosa kuba abarundi muri rusange batabizi ni muri warukurikirane kuko utamenya ibintu bigize akaranga igihugu ukivukamo ukibamwo kubera kutoroherezwa ushobore kuvyita muri ivyo bibanza uri umunyagihugu muto canke nk'ugwaruka muri nk'abanyeshure ku buryo mushatse gutembera mumenye ahari ibikoko bitandukanye ahari biti bitandukanye ibintu byiza cyane ugasanga muza gusabwa amahera kandi ubwo buryo mwebye ataho mu bukuru kandi n'abategetsi babizi cyangwa abagejwe ibyo bisata ku buryo icyo usanga bihutira kwemerera abo banyamahanga kubera babaha amahera mugabo abavuka gihugu batazi ibyiza biri mu gihugu.
Niko se Olivier ubwo urashaka kuvuga ko abanyagihugu bakwiye kujya basura aho hantu nta mahera batanze?
Urumva nk'abanyagihugu muri rusange bokoroherezwa bagatanga amahera makenya cyane nk'ugwaruka ku buryo nk'ubu hariho nk'umwana ashobora gukwiza imyaka 20 atazi icyo bita imvubu, atazi icyo bita ingona, atazi n'ibindi bikoko bitandukanye usanga biba mu mashyamba cyangwa mu mazi bivanye n'ubukene. Nawe urabizi Thomas Kamirindi, ngaha mu Burundi abantu benshi barakene, turakene, Afurika yose urabizi nawe utabyirengagije.
Olivier urakoze, reka duhe n'ijambo n'abandi. Olivier reka twe kwiharira duhe n'ijambo n'abandi. Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Noneho duhamagare Joseph. Joseph wiriwe?
Wiriwe Thomas, uraho?
Uraho neza. Ikibazo cyawe?
Eh. Nafise mwandamukite mutumire.
Yego arakumva.
Yego. Yewe sanze ndumuhinga mu byo gushushanya no kubomba ibintu byo mama n'imani bindi. Yego. Hanyuma ndashimiye cyane mutumire ukuntu yaduhaye umuco. Bijanye n'ingenzi mu Burundi, icyo gisata cy'ingenzi igendeye cyinjiza ubutunzi mu gihugu. Nari mfise rero intererano imwe n'akabazo.
Yego.
Intererano hari ukuntu tubona ko kumbure ibisata yavuze ibice byinshi bishika 127 byo kuratira ingenzi. Hanyuma nashaka kumubaza gutya ko tubona umenga hariho ibice bimwe bidakorewe neza ku buryo ingenzi ziza zisanzuye nk'ahantu hari amashuha saba afite byinshi n'ibyo kandi ndabishima mu Burundi dufite ibitari bike. Hanyuma mugabo ukuntu biteguwe rimwe na rimwe niho tubona umenga hatanywa gahaze.
Ariko se gusha ku kibazo.
Ikibazo rero nyamukuru nashaka kumubaza ni iki, kumbure mu bijyanye n'imico kama bijyanye n'ingenzi kwa kiringenzi nta kuntu bo bishyiramwo abikorewe twabo bagashyiramo ibitahe kugira ngo ingenzi ziza ari nyinshi ku buryo ibanza byinshi byateguwe neza.
Joseph urakoze. Reka duhe n'ijambo n'abandi kubera ko igihe kirimo kugenda kiducika. Urakoze rwose. Duhamagare noneho Louis. Louis wiriwe?
Niriwe.
Ikibazo cyawe?
Yego ndaramukije abatumire.
Yego
jeki numva nosikiriza hanini. Ubundi igisata cy'ingenzi mu Burundi cyari gisanzwe cyinjiza amafaranga menshi.
Yego
ariko rero uravye ubunya situation sekirize ni ukuvuga ingene iby'umutekano bimeze.
Ariko Louis ibyo babivuze wowe wagusha ku gitekerezo cyawe?
Ikibazo rero mfise ubundi ibyo bibanza urabona ko ari byinshi bishika ijanana. None eske aba etranje bose bashobora kudobishikamwo gute kandi accessibility ishoboka kugira bashobore kuba bobishikamwo? Niko kabazo mfise. Amakandi kabazo
oyarekeraho ngaho hindiraho ngaho duhe ijambo na Alexi kugira ngo umutumire abitangire rimwe na ubundi twakwiharira ijambo. Urakoze. Noneho duhamagare Alexi. Alexi wiriwe?
Niriwe de Thomas.
Uratangaza iki?
Ubu dina goma mbatu mutumire. Denka nsambe mbahano impande y'ibanza byate no vuga nk'ibi by'amashuha cyangwa ahaye bitakumutse dine. Aba tumutumire mbega twebwe hari ugwara kusanga ruba mu mpande zaho bahora baharonkira mbere n'utwungu kugasanga ugasanga bari barekaka begeranye ubumenyi mu byo barose n'indimi n'abandi ugasanga abanyamahanga baje gutembera barabatembereza bakavugana maze bakanasigana n'ashuha bangaha kuri piramide. Nagomba rero kumubaza umutumire nti nonega ko numvise umenga barahimiriza abandi haba bakihimiriza ko amashuha akibaho cyangwa ruzezo dimwe iri ko hakiri heza ko uho data bana naho kandi bagatembera kumbure nubwo rwaruka rwa mu ishungararo rukaronkera ko buyoboka.
Alexi urakoze.
Sawa Thomas.
Umushyitsi rero Habonimana Leonidas, ijambo ni ryawe.
nagiye mbaze shimire cyane Alex duhereje ko kuko abuze ikintu gikomeye kandi cyari kituragishinga ibintu bijanye n'ibibanza by'iratiro nk'iryo soko ry'uruzi ni n'amashuha ari ruhande yako ibintu bitandatu ku muhweza no ku munini nshafatanye n'ibya Louis accessibility nshifatanye n'ubundi yagize ati mbega burya abantu bikorewe twabare kure kuja muri ibyo bintu kugira ngo bishobore gutera imbere n'ingoga nagenda abahekarure kuri ico cha susdunin turamaze nk'amezi anatanu turiko turageza gukora ibyo dushoboye kugira ngo umugwiza atunga ashaka gushiraho imiliyari 2 n'igice z'amarundi yubake ihoteli hajya kuri susdunin ariko yongere ateze imbere aryamashuha yo kumuhweza kubera iki kuko twararabye nko mu Butaliyano hariho ile bita Isca niba atari Isca ni ile ifise abanyagihugu 50,000
ile ni ukuvuga ikirwa mu Kinyarwanda niko tuvuga
sabwe
ile ni ukuvuga ikirwa mu Kinyarwanda niko tuvuga
natwe ni zinga izinga ryitwa Isca mu Butaliyano rifise abantu 50,000 mugwa kubera amashuha ryaheje rigateza imbere byakira dukwiye gushira imbere cyane hanyuma ntidukengera ibintu biri iruhande yacu kuko tubona ko abantu batabihurumbira ni twebwe tubiha agaciro tumaze kubiha agaciro abantu bagaheze bakabihurumbira nk'ubu rero twebwe dushashuha yo mu muhweza guteza imbere ako karere harimwo n'isoko ry'uruzi nire kubera iki tugira tuti mu gihe twoshiraho ibyumba nka 30, 40, 50 mu ntango ariko tugaheza tugateza imbere ayo mashuha acatuma akarere kari ngaho abanyagihugu bari ngande bahabonera karusho bakagurisha utuntu twaho abanyeshure bakaronka akazi n'abandi bose bari iruhande bakaronka akazi aka n'akarorero umuntu rero wese ariko aratwumviriza ntabone kubona ibibanza by'iratiro bitaratezwa imbere ngo bibonemo ikibazo ahubwo nagira ati mbega ibyo bibanza by'iratiro jewe nokora iki kugira ngo bitere imbere nanje ntere imbere nciye muri byo nongere nteze imbere abandi ngiyo inyifato dukwiye gufata nk'abarundi cyangwa abanyamahanga bashaka guteza imbere ikigihugu cacu ikibanza cyose kiratiro kitaratezwa imbere umuntu agira ati mbega iki kibanza je no gikoramo iki kugira ngo niteze imbere nteze imbere gisata kiratiro nteze imbere abanyagihugu bari ngaho hijyo mu kubaha akazi n'ibindi nteze imbere inzego komine province nteze imbere n'abandi bari ngaho ngico ica abantu bakwiye kumva tugahindura ya nyifato ya vision ya ntumbero kugira ngo tugire tuti dufise uburyo butari buke 127 bwo guteza imbere gisata kiratiro no guteza imbere abanyagihugu tumenya tukiteza imbere n'imbere no habantu
bwana Habonimana hari na Olivier Ruwabajije ati ese nk'abakozi banyu bo bajya babona nk'akarusho ku mishahara kubera ayo mahera ingenzi zinjiza hanyuma arongera arabaza ati ariko se ko abanyagihugu mubasaba amafaranga menshi kugira ngo bajye gusura ibiranga igihugu cyabo ntabwo mwaborohereza abanyagihugu basanzwe mukabaca amafaranga make
mubisanzwe akeza
karigura
nyene karigura nagire mubwire nyakubaho Olivier ko nakunabonye umuntu akunda utuntu tumwe arafise imvugo nkunda kuko umuntu wari wese afite icyubahiro ciwe nagire mubwire nyakubaho Olivier yuko mu gisata cy'ingenzi turongoye intangira gora intuze ONT yagiyeho mu buryo bushasha mu 2014 numva imaze nk'imyaka 2 iri kigerageza guhindura ibintu muri icyo gisata gushika naho burya umwaka wa 2 umwaka wa 2 umwaka wa 3 umwaka wa 4 utangura kubona ibyamwe by'ibyo wabibye haheze igihe gito inyuma y'imyaka 2 ntiwoshobora kugira ngo ndarondike ibyamwa nifuza icya kabiri ni uko abanyeshuri bose bashaka kugenda ibyo bibanza by'iratiro turabandikira ikete bagaheza bakagendera ibyo bibanza mugabo tukabasaba yuko mu mafaranga amashuri ategekanya mu mwaka uza cyangwa mu mwaka uzokurikira baheza bakabigisha ko ibiranza ibibanza byiratiro birakeneye abakozi babifata neza birakeneye birakeneye kubakwa neza gukogwa neza nabo banyeshuri bashaka kuja kubigendera amashuri yabo ategekanije amafaranga make nka contribution bagiye bagatanga nk'igihumbi cyangwa ibihumbi bitanu nukurera abanyeshuri kumva ko ibyo bibanza ubigiyemo ubwiza kugira intererano ujyanye
bwana Habonimana umuyobozi wa ONT ye ndabashimiye cyane rwose nshimiye n'abadukurikiye muri iki kiganiro n'abakigizemo uruhare inshuti z'ijwi rya Amerika mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio yanyu
utekereza iki kubugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki kubumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muratwumvira kuri FM 104.